Y ni Radio Hiswi y América. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu shara no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko ibiharuro byashikirijwe na kaminuza ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Johns Hopkins University byerekana kuva cyadutse ku isi hose kiza COVID-19 kiramaze kwandukira abantu bashika ku miliyoni 160 mu gihe abo kimaze guhitana bashika imiliyoni 3 ibihumbi 467 2022 yamara kuva incandago zitanguye gutangwa impfu hamwe n'abantu binjizwa mu bitaro kubera icyo kiza biramaze kugabanuka mu bihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abanyagihugu barenga 50% bamaze kuronka incandago zikingira icyo kiza ingingo zimwe zabuza abanyagihugu ibitaro bike zari zarafashwe ziriko ziroroshwa yamara abatitsi bakomeye bajejwe amagara y'abantu barabandanya guhanura kugira ngo abantu ntibafate icyo kiza minenengwe ngo basubire mu nyifato yotuma bashobora kwandura umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu Tedros Adhanom Ghebreyesus aherutse kugabisha agira ati byo barakara amakosa cyane gose ntangire kwibaza kwikiza COVID-19 carangiye mbega ibintu abanyagihugu bose bo ku isi bobandanya gukora mu ntumbero yo kwabirira kure gukingira no gutuza ikiza cya COVID-19 n'ibihe uyu munsi mu kiganiro muri sanga rero turagaruka ku bibazo bijanye no kwikingira ikiza cya COVID-19 tuhiriwe duhishije ko turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana arongoye urwego rukuru rw'abaganga mu Burundi akaba ari we ajejwe umugambi wo gukurikirana hafi ikiza cha COVID-19 mu bitaro kira mu Burundi mwiriwe neza Dr. Sylvain Nzeyimana twe turakumva neza turizeye ko telefone za kugenda neza ndabaza producteur ngaha productrice kuko yitwa Fatuma Kalala arabirabi neza kugira ngo ijwi ryawe rishobore kumvikana tuhave twumvikana neza
ndabashimiye
murakoze cyane rwose turi kumwe kandi na Professeur Lionel Ndayiragije yigisha muri kaminuza Alliant University iri mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise ikibanza kuri internet atangira ko amakuru ajanye n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'uburyo bwo kucikingira mwiriwe neza Professeur Lionel Ndayiragije
amahoro neza Frederic
murakomeye ngaho
Ego turaho neza
ni byiza cyane rwose reka rero dutangure kuri we Dr. Sylvain Nzeyimana ikiza cha COVID-19 cifashe gute muravye nk'abantu muronka mu bitaro siniko nda turazi ko twatwifuje ko twovugana n'umushikira nganje yajejwe amagara y'abantu akatucira ku mayange gato ariko ntiyashoboye kuboneka mu kanya gato ariko nashaka mutubwire mwihweje abantu binjira mu bitaro ukuntu bavugwa ukuntu bataha ubona ico kiza cifashe gute muri kigi
Ego murakoze kuri ico kibazo kandi ndabashimiye cyane ku mwitwari ko mufise kugene ibya covid 19 bimeze mu Burundi aho ngezari amaso jewe muri kira hospital muvuga yuko ibi bya kira bya covid 19 uko mu biri mu bindi bihugu siko birino ego meturazo turonka abagwaye baza bakimwe bagasanga bafise iyo ngwara ariko turonka abagwaye baza batsindikaye ego turonka abagwaye baza batsindikaye nuvuga mbere yuko haje iminsi myinshi atanu umuntu witaba Imana mu bitaro byacu ego yitwa na covid 19 ku rwego rw'igihugu naho ugiye kubiraba mbona umwengo taraze neza umwengo ikiza taraheze ariko kubera ko hari ingamba zo gupima abantu ku bwinshi muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu gupima covid abantu benshi hari abaza baratorwa ko bagwaye ariko gushika ubu ngereranije no hiyo aho muherereye bya covid ibikaze cyane biriho yamara ariko ntibikaze cyane niko nuvuga muno mwanya
ego murazi ko icyo kiza cihaye inkumbi mu bihugu bitandukanye haba muri Amerika, Iburaya, muri Afrika ari hose ariko mukatubwira ko mu Burundi icyo kiza kitakaze cyane gose byavuye ku ngo zafashwe zukugara imbibe hakiri kare
ego yashoba kuba ari byo byafashije kugara imbere hakiri kare hanyuma kandi n'abantu barahawe amakuru kubyerekeye icyo kiza birashoboka kuba byarafashije ariko ndibaza ko hazokenerwa ivyigwa hadokenerwa ivyigwa bisesangura neza kugira tumenye igituma tutakariwe kurusha abandi kuko sivy'imbeshere itwakariwe kurusha abandi uravye kuva icyo kiza catangura mu Burundi hamaze kwitaba Imana abantu batandatu gusa wumvise mu bindi bihugu hapfuye abantu ibihumbi niumva ubuca buya twebwe mbega twebwe yagenze gute kuko murabona nka biya byo kwibyo kwiyuganira mu nzu twebwe nta vide ziba mu Burundi ariko kandi nta nkurikiza indi zabaye ziyo ngwara nk'izo twabonye handi abafashe ibyo byose izo ngingo zose ni ukuri harakenewe yuko hazoba ivyigwa kugira tumenye neza icabaye mu Burundi ariko gushika ubu aho tugeza tubona yuko bitakaze nk'handi urashobora gusanga ari kubera hafashe izo ngingo zo kugara imbibe igitangura birashobora kuba byarafashe nomenyesha ko kuva umwaka uheze ururire rwa Congo n'u Burundi twegereye wuguruwe wumye mu itariki imwe z'ukwa gatandatu wari umaze umwaka urenga n'amezi atatu uvyugaye hanyuma kandi nk'abantu bishira bakizana iyo umuntu yinjiye mu Burundi n'uwuje n'indege araheza agashigwa mu kato umwanya kugira ngo umuntu abone yuko adafise iyo ngwara ariko harakenewe ivyigwa bwatsi n'icabaye n'ukuri ko harabaye ikintu gituma ino takariwe kurusha abandi
mu kanya gatoya cyane ngo se mwavuze ko mu bagwayi bashika bagwaye ikiza covid 19 baza badasinzikaye mu gihe muronsa abasinzikaye murafise ubuhinga n'ivyuma bikwiye kugira ngo mu bavuze nka bya byuma tuhora tubona mu bindi bihugu bikomakomeye
ego ni ukuvuga ibyuma byo kuvura abantu ntibyigera bikwira kuko abantu bose bagwariye rimwe cyangwa hagwaye abantu benshi urashobora gusanga urengewe ariko aho tugeza ubuwunye ibyuma byo gufasha abatwitura turabifise nko mu kwezi kwa kane n'ubushikanganji bwaduhaye bya byuma byo guhemesha abantu bita respirateur cyangwa ventilateur baraduhaye ibyuma bitatu byo kugira ngo dufashe abagwayi bacu baraduhaye n'uburyo bwo gupima abagwayi baraduha amakite yo gupima abagwayi nubwo byaje byongereye twari dusanga dufise gushyika utwe mu bitaro byacu ntitwidoga kuko abagwayi bose batwituye twarashoboye kubatunganyiriza abakeneye kujya kuri ibyo byuma bya resitirateur barashoboye kuronka ukuntu tubafasha ariko twaje nkaho mvuge ngo turafise ibyuma bikwiye kumva abagwayi boba benshi ntabo twumva hiri iwanyu oya twaba turengerwa n'ukuri
rero wumvikana professeur Lionel Ndayiragije mwarubuze amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe avuga ko abandura uyu mugira n'abo wica ibitigiri biriko biragabanuka ayo makuru mwebwe mwayakiri gute cyane cyane ngaha muri Leta Zunze Ubumwe
ayo makuru murakoze cyane Frederic aya makuru twayakiriye neza kubona ngaha muri Amerika bamaze gucandaga abantu baba ibice 50% uvuga imiliyoni abantu barenga imiliyoni 135 bamaze kuronswa izo ncandago ivyo rero bikaba bimaze kwerekana yuko izo ncandago ari kirumara kuko ibitigiri vyabaja mu bitaro vyaragabanutse cane gose eka n'ubu baratanguye kugabanya ingingo bari barafashe za ruhasha mu ma etamo ntara nyinshi nko nga California itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu bazogabanya ingingo bari bafashe zerekeye COVID ariko abantu bakaguma bamenyesha yuko naho baramaze kuronka incanjo ko abo bandanya bafata ingingo zo kwikingira COVID kuko COVID iracahari ku isi. Iyo ngingo rero twayifashe neza kuko turabona yuko akamaro k'incanjo ico zimaze kugera ko kandi turifuza yuko n'ahandi ku isi ziramutse ziboneka canke zikaronswa abantu ko vyofasha cane ko kugabanya ibitigiri.
Ayo makuru ariko hariho abantu bateye amakenga, mwebwe nta makenga mufise ko ibitigiri bigabanutse abantu bashobora kuba gufata minenegwe ico kiza, kandi tuzi ko ari kiza kibi cane gose ugasanga bariroheje cane gose ugasanga gisubiye kwaduka, aho nta makenga mwebwe mwaba mufise?
Ego cane, amakenga arahari cane kuko urabona ku isi hari ibihugu birenga 180. Ingorane ihari nuko ubu naho COVID ico kiza cabahitanwa naco nka muri Amerika kimaze kugabanuka cane kubera ukuronswa incanco, hariho henshi ku isi iriko iraduga cane gose ku isi kubera ingorane zahabaye cane cane nuko ibihugu vyinshi ntizifise ibikoresho vyo gupima COVID, nico bituma ibihugu bimwe bimwe bishobora kwerekana n'ibitigiri bikeyi nk'ubu uravye no kubita ku biharuro bitangwa, hari ibihugu vyinshi bicerekana ko hari abantu bakeyi cane bumva bamaze gufatwa n'ico corezo, ariko ugiye uraraba urabona yuko hakiriho ingorane kugushikirizwa ibikoresho byo gupima abantu. Kimenyamenya ejo harabaye inama y'abakuru ba bibanki y'isi yose, abakuru bishyamwe ry'amagara y'abantu hamwe abakuru b'ikigega cy'amafaranga ku isi hamwe na no guhanahana ibintu n'ibintu World Trade Organization. Ejo baragize inama baravuga mu kintu bashimikiye ko cyane, baravuze yuko ibihugu vyinshi cyane cyane bikiri mu nzira y'amajambere bitararonswa ibikoresho bikwiye byo gupima abo babagwaye uyu mugera, nico gituma ubu naho ibitigiri biba bimaze kugabanuka mu bihugu bimwe bimwe ivyo bizotuma ingingo zitezugwa kugira ama ekonomi ubutunzi busubire kuduga, ariko mu bihugu vyinshi haracariho ingorane kandi zirateye amakenga ku isi hose.
Tukivuga kuri ayo makenga kandi Professor Lionel Ndayagije, murazi ko mu maleta mwamwinka muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu bisagara bikomakomeye ka mu ntara zitandukanye bamaze kuvuga ko abantu bamaze kuronka nk'incandago nka zose, ika amaze kuronka incandago nka zibiri cyanke baheje incandago bashobora gukorana ari benshi, ika bagashobora no kuja mu bibanza ari benshi, bagashobora no gukura burya butambara ambara ku mazuru no ku no kumunwa. Ivyo ntibishobora gutera amakenga kuko ata muntu abazi wacandazwe utacandazwe.
Ego, ico rero ni kibazo ciza cane kuko aha muri Amerika ikano ku isi hose abantu bose barakwiye kwibuka yuko iki kiza ari kiza gikomeye cane kandi ata muntu n'umwe yo kwigereza ko, kuko hariho abagize amahigwe bakagwara bagakira, ariko hariho n'abatagize amahigwe yo gukira, hariho benshi amaze guhitana. Nico bituma rero abantu hari icizere yuko umuntu yararonkejwe urucanco ashobora kugabanya arashobora gukura n'agafukamunwa kuko yamaze gucandagwa abari ari byiza, ariko hariho n'abataracandagwa benshi ku isi. Urumva muri ico gihe rero umuntu wese ahari hose akwiye kubandanya akurikiza ingingo zo kuyikingira, kuko naho atoba ari we naho ariko arashobora kugwaza umuryango wiwe, arashobora kugwaza igihugu ashobora gutekereza inganda bituma umuntu wese ateza kuba responsable ahari hose ku kwezo kumuntu.
Reka nicyo kibazo kibaze Dr. Sylvain Nzeyimana Murundi, naho nyine twarumvise ko hariho inkingo ziriko ziroroshwa, hariho umupaka mu gatumba wuguruwe, ivyo ntishobora gutera makenga bamwe yamwe.
Ego umupaka waruguruwe nivyo, kandi cyabaye yabaye ingingo nziza yasabye n'abana bamwe n'abandi yababa muri Congo cyangwa mu Burundi, ariko cyane cyane iyo ngingo yabanje gutegurwa harabanje kuba ibyigwa byo kuraba uwo muhora uwo mupaka uca ko abantu bangahe ku munsi, bano bantu baza bamara iminsi ngahe ugiye kuraba, hanyuma barateguye cyane cyane ahantu bashika bapimwa imbere yo kwinjira mu gihugu, hanyuma bashika no mu gihugu bagapimwa, ni kuvuga bapimwa ku mupaka mbwo niyo barayo bagapimwa ugahura. Rero birafasha kugira ngo ntihagire nk'uca mu byahumye ngo yinjire agwaye. Ni kuvuga ni ibintu nibamwe nizo ni ingingo zitegezwa gufatwa cyane cyane zigakurikira baraba ingingo bafashe ku munsi ku munsi nimba hari ingaruka mbi zihari, ko ushobora kuba ingaruka mbi sinovuga nta mwonga nta mwonga buri tatu bidahizwe umuntu yarondeye ingorane yo zironka, ariko ushika ubu ingo zarafashe kugira ngo naho ingorane zoba ziri ingorane nto zishoboka izi ingorane zishobora gutuma ako karanda gata mu gihugu cyose. Ni ukuvuga ubunya binjira barapimwa bagapimwa ku mupaka, hanyuma kandi bagapimwa niyo bashitse mu gihugu hagati. Nibaza yuko izo ngingo zizofasha kugira ngo iyo ngwara nkiyiranda gati. Ikindi naco ni uko ibyo kwikingira coronavirus bibandanya gukaraba, kwambara agapfukamunwa mu bibanza birimo abantu benshi n'ibindi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise munywanyi wacu Malashi. Mwiriwe neza Malashi?
Mwiriwe.
Muri hega Malashi?
Kigali mu Rwanda.
Nakandi kazi na ninde?
Manirambona Marashi.
Manirambona, duga ku ijambo, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko twatumiye abashinga ntaye babiri banonosoye cyane rwose bakurikiranye hafi kiza COVID-19. Ikibazo icyumviro.
Yego, kime ni icyumviro uko mbona ibintu, ama ikindi ni ikibazo.
Yego.
Reka rero mere kuko jewe mbona ibintu. Corona igitangura twebwe nk'ibihugu za Afrika cyane cyane ibi zo munsi butayu bwa saha tutu kimunira y'amajyambere, ni ukuvuga ngo ni ibihugu byagiye bironka ibintu bijyanye n'imfashanyo, udufukamunwa, indege nyinshi zaje zikoreye udufukamunwa, ziraza zikoreye ibipimo bakoresha mu gupima COVID. Ariko jewe ikintu ngaya cyane cyane za bihugu izo bihugu murimo bikomeye za Amerika zazindi zikunda kwivanga mu z'iwacu, za bihugu bikunda kwivanga mu matora yo muri Afrika, za bihugu bikunda mbere buri kintu cyose cyo muri Afrika bakunda kwivanga. Ariko hageze ku kibazo cy'urukingo rumaze kuboneka, bisa nk'aho za bihugu byageze kwikunda gukomeye cyane. Nk'urugero uyu munsi Amerika iriko irakingira abana, mu gihe abana badafite risike zo kwandura imbere y'abandi, ariko uno munsi bageze ku rwego rwo kuvuga ati ubushaka wese wumva bikeneye naze yikingire, mu gihe muri bya bihugu bimwe baba batubwira ko bakunda buri munsi twebwe hari abantu benshi bakeneye izo nkingo bafite na risike zo kwandura bataragira batarikingira. Bero kuri ico je nkabona yuko bo umugambi wabo ari kwikingira nibaheza, bamaze guheza kwikingira bo babonye batokwandura, hama baze batangure rero bacuruze rwa rukingo rwabo muri Afrika, batangure badusabe bya bindi byose kugira ngo baduhe urukingo. Rero jewe ku bwanjye munako ngaho habayemo ikibazo, kandi tutafashanije mu bibazo nk'uko ibibazo byacu bahora umenga byita, ariko bisa nk'aho batereye amagara hejuru basamya y'iwabo. Hanyuma rero ikibazo ndakibaza uwo muganga wo muri Kira Hospital, ndi Murundi jewe, ni mu Rwanda ariko ndi Murundi. Murundi n'igihugu cagiye muri sipfaye ukuntu kudasa nuko abandi bipfaye muri East Africa kubijyanye no kwikingira corona agafukamunwa ntikigize kabitegeko ngo mwibarabara buri muntu wese yambara agafukamunwa uretse ko hariho biro zimwe zimwe zagiye zishyiraho iryo tegeko. Uburundi kandi ni igihugu kugeza uyu munsi atamuntu n'umwe arakingirwa n'abakozi ba mashyirahamwe mpuzamakungu bababwiye ati ntibaje gukingirirwa iwabo. Ndabaza rero uwo muntu ko asanzwe ari n'umuganga mbega abona izo bintu byose zabaye ntituze kuri ritime imwe n'iy'abandi no kuba uyu munsi urukingo rusa n'urutaremerwa na leta y'u Burundi na minisiteri ya sante kugira ngo bemererwe ruterwa abantu muri make je mvuga ngo bisa nkaho u Burundi bwasuzuguye corona nanjye ndi umwe mu bantu bayigwaye bakayikira none nta ngaruka bifise muri kazoza bitewe n'uko abandi bitwaye ariko tuba tukitwara
reka turabe ko Dr. Leo bafise inyishu hari nkuko twabivuze iyo haba nk'umutegetsi akora mu bushikanje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi niba ari kubyishura neza cyane gusa ariko na Dr. Sylvain Nzeyimana arabikurikirana arashobora kumenya igituma izo ngingo zose zitafashwe duga ku ijambo Dr. Turakumva
mu kuvuga ibyerekeye coronavirus ku isi yose si mu Burundi honyine ibyerekeye coronavirus cyangwa covid-19 cyabaye ikibazo cyafashwe mu minwe n'amaleta kandi leta imwe igishyira imbere si byo iyindi ishyira imbere usanga ukuntu umuntu atunganya igihugu ciwe uko gitunganya muri Amerika siko gitunganya muri mu Fransa canke mu Burundi canke mu Rwanda igihugu cyose gifite umutunganya ingorane z'ikironka murabona hari ibihugu bugaranye abantu mu mazu hari ibihugu basabye abantu ngo bambare ubupfukamunwa je naraganiriye n'umuganga akorera mu gihugu cya Suède arambwira yuko kuri bo ibyo kwambara ubupfukamunwa atacyo bimaze ibyo kugarana abantu mu mazu atacyo bimaze ni ukuvuga igihugu kimwe kimwe cyose kirafite ukuntu gitunganya ibyerekeye igitero kure kuko ibya covid-19 byabaye nk'igitero igihugu cyose kirafite ukuntu kigifatamo kandi ni ukubyubahiriza umuntu wese afite uko atunganya urugo rwiwe ibyo byo ni ukubyubahiriza icyo ni kimwe igira kabiri rero ingingo ntihabye n'ibyo zo kuvuga ngo kwambara ubupfukamunwa cyangwa gucandaga ni ingingo zifatwa n'ababijejwe kandi ingingo yose ifatwa mu gihe cyayo niko muvuga si ndi mu kibanza cy'abafata ingingo ariko icyo nzi cyo gifatwa mu kibanza cyayo hageze uraraba ukabona uti tujyanye n'ibihe turimo tujyanye n'ibishoboka mu gihugu cyanjye iyo mufashe nk'ibi niyo ngingo yokorohereza bose ni ukuvuga yuko ihinda mu petuma umuntu avuga ati uno munsi nyumvira gutya ejo nzi banyumvira ufundi kandi ibyo ntibisanzwe n'amareka nuko akora rero mugabo ngiriye ko mvuga ibyerekeye mu Burundi mu Burundi na mbere biva kuva kare twaragize imana kubera umuringi w'iyo ndwara uko wari hanze siko mu Burundi kandi ibyo turabishima ariko ibintu byose aba yuko tuguma dushishoza tukamenya igituma byagenze gutyo imana nambara numva ari ukuntu bishyira mu mwanya ariko nk'uko Frederic Montijo mwabivuze yaba umushikiranganje ariko ari ku murongo na twebwe yari gushobora kumuha zimwe mu ngingo zituma ingingo zafashwe kindi gihe cyangwa zifatwa ubuhumye zimwe mu ngingo zituma babigenje batyo mugabo jewe aho ngeza ntaho ashobora kumwishyura.
Murakoze cyane rwose. Reka tubaze na Professor Lionel Ndayiragije niba afite icyo yishyura kuri icyo kibazo cyabajijwe na Malashi mukane gatoya.
Ego hari ikibazo kiwe cya mbere yavuze ku rwego rwa Amerika nashaka kubanza kwishyura ni uko Amerika yarafashije cyane kurwanya covid-19 muri Afurika uravye haheze imyaka irenga na 20 mu myaka 20 iheze Amerika mu gisate cyo gufasha iby'ubuvuzi Amerika imaze gushyiramo ubutunzi ugera ku miliyaridi zirenga 100 z'amadolari mu gisate cy'ubuvuzi muri ibi bihe bya coronavirus barafashije cyane gufasha gushikiriza ibikoresho ibihugu kugira bashobore kuyipima. Hariho ibikoresho byinshi byatanzwe kuyipima hamwe no kuvura abagwaye corona. Ivyo navyo bikaza byiyongera ku byo Amerika isanzwe ifasha muri Afrika, ari ingwara nka za Ebola, malaria, kuko nizo ngwara ziracahari, canke abana bagira ingwara bakiri bato, canke ibintu byo kwibaruka, hose barafasha cyane. Ubwo bagumye bafasha gose no muri iki gihe cikikiza cha corona. Uravye ibitigiri cyane cyane nko ku rwego rwa malaria, kubera imfashanyo Amerika yamye itanga no muri iki gihe cya corona, kuko malaria ntigeze ihagarika, biramaze kugabanya abantu bahitanwa n'icyo kize ku bice birenga 60%. Urumva rero naho corona hari izindi ndwara ariko Amerika yagumye ifasha, ariko dusubiye ku rwego rwa corona rero Amerika gushika ubu iriko irafasha cyane, naho abantu badashobora kubyumva cyane cyane mu makuru, kubera kenshi mu makuru baguma bashimikira ko ingorane zihari ino muri Amerika niho zoza zimenyekana rwose, ariko no mu bindi bihugu Amerika iriko irafasha, si muri Afrika gusa, no mu bindi bihugu byinshi, eka n'ubu mu Buhindi mu myaka mu mezi aheze ntibari bafise ibiharuro byinshi, ariko mu minsi iheze n'ubu ibiharuro byari byabarengeye, hanyuma Amerika
yatanze ibikoresho
byabafashije cyane.
Yego,
icyo nicyo nashaka ku n'ubu rero bariko barafasha gose kugira n'incanco zize ziboneke ku isi hose, cyane cyane zikwiragizwe, kuko ingorane si ugushikirizwa incanco gusa, ni kugira naho bozi bashikiriza kugira zishobore gushikira abanyagihugu, kuko biramaze kuboneka yuko hariho ibihugu byinshi byashikirijwe incanco ariko ntibashobora kuzishikiriza abanyagihugu gushika naho incanco zononekara.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na David. Mwiriwe neza David?
Mwiriwe.
Muri hega David?
Ndi mu Rwanda mu Kigali.
Kandi kazina ninde?
Kandi kazina ni Dufatanye.
Dufatanye, duga ku ijambo Dufatanye David.
Okay.
Kibazo cy'umubiri.
Ndashaka kubanza nkagira ibyo mvuga bya kuri COVID, hanyuma nkaza kubaza n'ikibazo.
Yego.
Mu by'ukuri COVID njyewe mu gihe tumanye nayo nabonye ko yabaye umwarimu mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko COVID yigisha abantu cyane, nkanjye urugero yanyigishe kuba mu bushobozi bwanjye, kuko COVID itaraza wasangaga umuntu akoresha amafaranga mu byo yiboneye cyangwa
Davida. Muratwumva?
Ndakumva neza.
Eh, duga ku ijambo mukanya gato wibaza ikibazo n'icyumviro ugishikirize.
Okay, reka mvuge gato ya nyine, na ndimo mvuga nyine uko COVID yatwigishije muri iki gihe tumaze tubana nayo. Hanyuma nkashimana leta yacu y'u Rwanda mu by'ukuri mu bihe bya COVID yatweretse kwitayeho cyane, kuko yadufashe mu bijyanye no kubona inkingo. Ubu nawe ndi umwe mu bantu babonye urukingo rwa kabiri ejo, ndi ku wa mbere w'iyinzi twatangiye. Noneho ikibazo nendaga kubaza, ndashaka kuvuga ko Afurika mu iki gihe cya COVID yagaragaje ubushobozi bukeya, kuko nubwo twabonye inkingo tukabona n'ibikoresho bipima ubwandu bwa COVID, ariko muri ibyo byose nta na kimwe twigeze tubona cyakorewe muri Afurika cyangwa se cyakozwe n'amahinguro yo muri Afurika. Baje tubona za AstraZeneca, za Pfizer z'Abanyamerika, tukabona n'izindi nkingo zitandukanye. Nshaka kubaza umwe mu abo batumirwa, sinzi uwansubiza arinda, ariko babona ari iki cyabuze kugira ngo Afurika ikoreshe ubushobozi bwayo? Uyu munsi twari dufite urukingo natwe rwakorewe muri Afurika, kandi tubona ko Afurika ifite impuguke, ifite abantu bize benshi twumva bakora za San Francisco mu Bufaransa, abona ahantu hari amavuriro akomeye n'ahandi hirya hino muri za kaminuza ziri ku isi. mubyukuri ni iki cyabuze, niki cyabuze kugira ngo bo gutegera maboko abanyaburayi cyangwa se Amerika ngo abariyo yadereza inyungu.
Yego me.
Ese barabona ko mu gihe kiraza twongeye kugira ikibazo cy'indwara itwibasira, Afurika iriteguye kuduha izo nshansho cyangwa se kubona imiti yakorewe hano iwacu muri Afurika akaba ariyo yatugura?
Yego, reka tuha kanya baguhe inyishu, reka dutangure kuri Professor Lionel Ndayiragije, mu kanya gato muhe inyishu.
Icyo kibazo ni cyiza cyane. Ibyo bivuze yuko amahinguriro yo gukora imiti muri icyo gushika ubu amahinguriro si menshi ku buryo bashobora kuronswa cyangwa gukora izi nshandago ku bwinshi mu mwanya mutoyi. Ariko icyo ni kimwe mu bibazo giheruka kwigwa actually ejo, niho nabivuze kare. Abakuru b'ibanki y'isi yose hamwe na World Trade Organization hamwe n'abanuvura igisate cy'amagara y'abantu ku isi bari babonanye, icyo carimo mu bibazo bize yuko bagerageza kuronsa imitahe kugira bashobore kugira n'amahinguriro no mu bindi bihugu, kugira mu gihe ikiza cyosubira kugaruka bashobore gushobora gukora iyo miti bakayishikiriza abantu. Byose bisaba imitahe. Ariko ikindi nacyo nk'uko uyu mushinga ntayo bivuze ni uko ariho urumva ibihugu byarafashe ingingo zo kuyirwanya. Icyo rero ni ikintu cyiza, kandi bobandanya bafata izo ngingo bagerageza kugira icyo cyorezo gishobore kuranduranwa n'imizi gishobore kurangira ku isi.
Dr. Sylvain Nzeyimana, dufatanye David ati ni kuki abanyafurika n'injabwenge ariko hageze ko wazana ikintu gihambaye nko gukora imiti cyo kiza cyangwa ibindi byose bihambaye bataboneka ku bwanyu, ibyo bibakuke?
Icyo ni kibazo kigoye kwishyura, kigoye kwishyura kuko ahanini ni kubera uburyo buke, ahanini kubera uburyo buke. Uko urumva mu bihugu bya Buraya, Amerika yaratunze kudusumba rero, kandi ufite uburyo akora byinshi. Kuko ndakubwira yuko n'abashakashatsi bini wacu iyo bagize ubushakashatsi bakabura uburyo, baraheza bakademukizwa bakabiheba batabigeze naho baca bagenda muri ibyo bihugu biteye imbere. Aho mwumva ngo ayo mashyirahamwe ngo akora inshanto, si ngombwa ngo izo nshanto zikorwa n'abashakashatsi bo mu bihugu byabo. Ujya usanga harimo abahinzi, usanga harimo abashinwa, usanga harimo abanyafurika, ni ukuvuga ushobora gusanga harimo n'abarundi barimo bakora izo nshanga. Ni ukuvuga ubukene n'ubwongereza bwo bituma hanyuma ibyo nibyo bituma twihegura, ariko byo dutuma ahubwo no kwikubita agashi ugavuga ati ubuni abafite uburyo muri Afurika nyabuna nibabushire mu guteza imbere ubushakashatsi, nibabushire imbere guteza ubushakashatsi mu guteza imbere ibyigwa bya kaminuza, mu guteza imbere abantu. Uko urumva umuntu iyo avuye mu ngorane z'inzara, z'ingorane z'intambara, araheza akiyumvira ibindi. Rero muri Afurika ni badaho tucugarizwe n'ingorane nyinshi zituma tudashobora gutera iyo ntambwe yo kwiyumvira ubushakashatsi. Ugasanga rero abahinga bacu iyo abonye yuko muri Afurika bidakunda, aciye agenda mu bihugu bya Buraya kandi bamwakira nayo akora ukubura uburyo, nayo ubwenge turabukise ingorane turazibona, ariko uburyo nibyo bikabugura ubwanje niko nibimbira.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Efrem, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Efrem?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Akandi kazina?
Twagira Yesu Efrem.
Twagira Yesu. Mu kanya gato ikibazo cy'iyumviro.
Yego, nagomba kubaza abo batumire.
Yego.
Ngaha iwacu mu Burundi urabona ingingo zo kubahiriza corona nenga ntizafashwe bishemewe. Mu bindi bihugu baravuga ko abanyagihugu bashobora bagafata ingingo y'amasaha ntarengwa yo kuba bari mu ibarabara, abandi ugasanga bapise n'andi masaha y'ijoro abantu badashikiriza gutembera, ariko twe mu Burundi turatembera ukuri kwanyu. kandi igihugu cyacu cyo kirafata ingingo zo kurondera icancu. None corona umba izotubya gute mu bindi bihugu kandi twebwe abarundi tuzinjira gutembera mu bindi bihugu ntituzava dusanga twarakumiriwe mu bindi bihugu kandi natwe leta yacu yari ifite uburenganzira bwo kujya kurondera icancu. Noho tuzobigira ingaruka iyimije ku benegihugu dukunda gutembera tujya mu bindi bihugu. Ikibazo cyanjye cyari
murakoze vraiment reka tugihe Dr. Sylvain Nzeyimana ariko twabanza kuvuga ko naha muri leta zo muri Amerika ama leta atandukanye yafashe ingingo yihweje ibitigiri by'abantu bagwaye banduye umugera wa corona. Hariho amaleta menshi yatigeze afata ingingo zo kugira umukwabo mu ijoro nk'uko muri ko murabibaza Ephraim duga ku ijambo mushya ntahe Dr. Sylvain Nzeyimana
egome twagira Yezu ndumva amakenga yiwe avuga ati none ko twebwe nimba namutahuye neza yashikiriza ikindi kuko none ko twebwe abantu bigegenza kandi atangorane ati none ko atarucanco uraboneka mu Burundi ubwo Barundi ntiyashaka kuja hanze batacandatswe ubwo ntangorane ntiyadakoresha ashaka kuvuga
ego
nimba namutahuye neza
ego
no kuvuga ibyerekeye urucanco nongeye kubigaruka ko n'ingingo izokatwa n'abijejwe nabye yuko ibyerekeye ibya covid 19 ari abayifashe mu minwe ahanini ari abageze igihugu kubera n'ingorane itaraba umuntu umwe itaraba abantu babiri n'ingorane irabyihugu cyose rero nibaza yuko hari abijejwe ariko arabyimbwira nibabona ko hageze yuko ingingo yofatwa ariyo yo gucandaga iyo ngingo nta nkeka izofatwa. Kandi murabizi no mu bihugu bya Buraya ingingo zo gucanca abantu ntizaje gutyo. Hari abatanguye abandi bakavuga ati natwe turakurikiye. Hariho abashimye runo rucanco baka Burundi gutyo. Ni ukuvuga ingingo zizofatwa n'ababijejwe nibaza yuko twagira Yezu atubwiye impungenge cyane. Ni ukuvuga nihagera ingingo zizofatwa mu kurindira umuntu ararindira atekanye uzoshaka kujya mu gihugu cyo hanze basaba yuko abwirizwa kuba acandaze azoheza araba ukungene ashika mu gihugu bashobora gucandaga mu kurindira ipfatwa kuko urumva uko zivurijwe niko zisanzwe. Ariko nibaza yuko atawoshaka kwihutisha ibintu ikintu cyose kiba mu mwanya wacu niko navuga. Kandi igihambaye kiza gutahura nuko kwihuta nacyo bimaze mu gufata inkingo nyabona gufata inkingo wabanje kuraba inkingo yozana iki inyungu niyihe mbega ndayitanguye ngo yiheza nibaza ko aribyo abadutwara baheze bakinjira nubwo mwanya nicyo navuga.
Murakoze cyane rwose ndabona turi kumwe n'ubundi bunywa nyuri radio Ijwi ry'Amerika. Veno mwiriwe neza Veno muraho ga Veno muri hehe
ingaha mu gisagara cya Bujumbura.
Bujumbura akandi kazina kawe ninde?
Nshimira Imana
duga ku ijambo ikibazo cy'imbuye duga ku ijambo ikibazo cy'imbuye
turiko tubaza ego kibazo none ko hariho ibihugu bimwe bituma ko icyancyo ama ibindi nabyo bikazihakana duhereye ku Burundi tege Burundi baravuga yuko incanzo ataragira ko bazizana yoba ari impamvu iyihe ituma batashoka bazaki.
Alo Vena muratwumva? Ndabona umurongo wa Vena umengo ntiyifashe neza ariko yamaze kubaza ikibazo c'impamvu zoba zituma ibihugu bimwe bimwe bifata ingingo zo kwemera incanco mu gihe ari abandi batemera izo ncanco. Telefone yicitse amaze kubaza ikibazo reka Professor Leonela ndayiragije murashaka kucishura icyo kibazo.
Yego ndashaka kucishura murakoze cyane. Urumva byoba byiza ari uko ibihugu byakiriye izo ncanco kuko biramaze kwibonekeza yuko zigabanya igitigiri cy'abahitanwa n'iki kiza cya covid kimenyamenya icyatumye bahagarika indege nyinshi kugenda canke bahagarika mu bihugu byinshi bifata ingingo za guma mu rugo. Izo ngingo zose zari kugira ukwandukizanya kwikiza cha COVID kigabanuke, kandi nico gituma abantu babwiye bambara agafukamunwa kugira bagabanye ico kiza mu mwanya bariko bararondera urucanjo, kuko y'abantu badacandazwe urumva iyo ngwara yari nshasha, urumva batezo kurondera incanco bakongera bakarondera n'imiti ishobora no gufasha gufufaza cyane kuyikiza, ariko ibyo byose bifata umwanya. Nico bituma babanje gufata ingingo zo kugira agafukamunwa, ingingo zo guhimiriza abantu gukaraba, kutaguba barahantu ari abantu benshi. Ibyo akaba ari ibintu, izo ni ingingo zikomeye kandi zaruhasha. Ndashaka no kugaruka ku kibazo cyo cyabajijwe kare, uko ingingo tuvuge ari ibihugu bitagiye bafata ingingo zisa n'ahandi, ariko no mu Burundi barafashe ingingo za sinandura sinandukiza, ico abantu nibo cibagira, kuko muri ico gihe nuko abantu bakwiye bose naho baraba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bakwiye kwibuka yuko naho ibitigizyo babisa na bikeyi COVID nihiri, kandi abantu barazi amaze guhitanwa nayo. COVID barakwiye kubandanya oboye n'inyigisho amaze kuba aragafukamunwa, gukaraba, kwirinda ku bantu ari abantu benshi, mu gihe akiriko harigwa ikibazo cyo gutangwa incanjo. Ndifuze yuko no mu minsi iza ndazi yuko nizo ncanco tuzoteba ziboneka ku rwego rw'isi yose, abantu bazozironswa, ariko mu kanya zitararonswa umuntu ku rwego rwiwe gushika ubutarazi yuko umuntu ashobora kwambara agafukamunwa, umuntu ashobora kuyirinda. Ariko n'abakuru babandanye bigisha n'abaganga babandanye bigisha abanyagihugu cyane cyane abanyagihugu babandanye babigisha ingingo zo kurwanya corona, kuko mu gihe hoba nk'ibiriko biraba mu Buhindi, Nepal, Bangladesh n'ibindi bihugu byinshi, eka no muri Afrika biriko biraba naho bitoba bimenyekana, nuko iki kiza ni kiza gikomeye cyane. Icyo kintu rero iyo bitigira bibaye binini cyane, ibitaro birarengegwa, hanyuma bikaba ingorane ku rwego rw'igihugu. Nicyo gituma ingingo zo fatwa hakiri kare kugira ibitaro ntibirengegwe.
Ego murakoze ndabona Vena ari ku murongo yari yabaje ikibazo cya mbere, sinzi ko ari afite cya kabiri. Vena, hari ikindi kibazo mwari mufise mu kanya gatoya cyane rwose, ikibazo kigufi kugira ngo duhe n'akanya abandi banywanyi baturindire?
Ikibazo nari nabajije nuko nabajije ko ubwo icyo cyanjo ko tubona abategetsi bacu baguma bakwega amaguru kugira ngo bazikomande, ubwo ntibaba batinya kuziriha amahera cyangwa zitangwa kuri gusa?
Reka duhe ijambo Dr. Sylvain Zeimana mu kanya gatoya cyane rwose, ndabona abandi baturindire. Muzuge ku ijambo Dr. Ari kubaza niba igituma bihugu birimo Burundi bitame izo ncandago ngo bari kubura amafaranga yo kuziriha.
Ego icyo ni ikibazo cyiza. Oya, ntabwo kora kubura amafaranga yo kuziriha, kuko mu bisanzwe nibaza ko incanco ziba zizinze kurusha nk'izi imiti duha abarwayi barwaye mungira wa sida cyangwa imiti y'igituntu cyangwa imiti ya malariya. Oya, jewe nibaza yuko ingingo itarafatwa, ingingo nayo nababwiye ko izofatwa hageze, nababwiye kandi ko atari jewe ndofata iyo ngingo, izofatwa nabi jejwe badukuriye mu kuyobora iki gihugu. Ariko yambaye nuko nkuko kufyondeelegizeka yivuga, yambaye nuko ibikenewe byose kugira ngo umuntu yirinde umugera wa COVID 19 vyoba naye handi uburyo yaba ari uburyo bubuze, ari uburyo burabura kandi tukabusaba. Iyo uburyo bubuze urashobora gusaba ababanyi, urashobora gusaba abagenzi, hariho ibihugu ibanyi, hari ibihugu bikunda Burundi, hariho na n'ibigega mpuzamakungu bishobora no gutanga imyenda. Nibaza yuko atari ukubura uburyo cyane cyane, ahubwo nibaza yuko ingingo itaragera gufatwa, kandi yuko twotenyenya abijeje ndabizi yuko bahanuza umunsi rero hageze yuko afata iyo ngingo bazifata.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Innocent Mwiriwe neza Innocent.
Yego mwiriwe.
Muhega Innocent.
Ndiga mu bijombora mu Kanyosha.
Mu Kanyosha kandi kazina kawe ninde? Ndwimana duka ku jambo mu kanye gato ikibazo ikimbiro.
Nikibazo n'ikiyumviro.
Yego.
Ele kumbona izo nke ingo za corona izi epoka ko batakihuriza ko bose nkubati hariho igikenewe n'amategeko cyangwa ngo hari izemewe n'amategeko ngo batiteye abantu ngo hariho ikitanga ngo zonona abantu nko mu mitsi y'amaguru kandi ukaruka zisanga n'ibihugu bimwe bimwe ntizemera izo nkingo za corona none mubona urukingo nyakure abantu bokwemera kugera natwe zino mu Burundi kugira bazemere bakaje na nko gucandagisha abantu izo nkingo zobareze kisha kwemera aho urukingo ruva mu bihugu uruhe ko mbona bose bavuga ati inkingo kuko zitandukanye bamwe batavuga ko batagihuriza ko bose rero ubona urukingo nyakure bohuriza ko bose bakavuga ati reka tuyitange urukingo nyakure kugera bigakura intare mu bantu uko bari nkuruhe kugira natwe nkine mu Burundi kivuga ati reka natwe dushikirize baruzane kugira natwe tuyikingire.
Docteur Sylvain Nzeyimana afise inyishu kuri icyo kibazo
ariko sinazumvise neza nabwiye ko hari igihe kitamera neza sinazumve neza n'ubwo ikibazo yarabije
umushinga ntahe Innocent Nzeyimana ariko baza ikibazo kijanye incandago zitemewe mu bihugu bimwe bimwe zoba zitera ingorane akabaza ko incandago zo kwizerwa nko mu Burundi ni nk'izihe muri zo ncandago zose ziko ziratangwa.
Ico kibazo ni kibazo kiza cyane ni ukuvuga zerekeye incandago ni nk'imiti iyo ari yo yose umuti uwo ari wo wose umuntu aronse Innocent urashobora gutera ingaruka mbi mu mubiri rero iyo umuti cyane cyane nk'iyi miti mishasha umuntu atabazi neza nk'iryo canco urashobora gusanga n'ibyo biteye ingorane ariko mu gutanga umuti umuganga ategeza guharura ati none cyane mu gufata ingo yo guha umuti umurwayi uravuga uti mbega none ndaze igihe gikuru muri byose ni uko umurwayi yogwa ari indwara cyangwa kumera imukingira nimba kuri mukingira ashobora kuba inkurikizi ndazemeye mugabo umurwayi ntabwo ari iyo ndwara kumbura iyo miti kenshi ni uko umuntu aharura naye handi imiti yose umuntu ashobora gufata irashobora kumutera ingaruka mbi n'incanco zirimo urucanco rukoreshwa mu Burundi reka n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose n'incanco zikoreshwa n'ahandi hose ariko ahanini incanco zikoreshwa mu Burundi ku bwanje n'incanco zigasaba kubikwa mu mafrigo akanyisha rwose kuko nk'uko mwabibonye hariho incanco zisaba yuko umuntu akanyisha rwose ku madegre selisiyusi amanuka akajya muri -80°C ni ukuvuga nk'izo ncanco zo tugura nk'aha mu Burundi murabizi ko mu Burundi ahantu hose hatari umuyagankuba n'incanco dusanzwe dukoresha hari amafirigo akoresha amazutu niyo usanga umuntu akoresha ahantu hose ushobora gusanga hari umuyagankuba nicyo gituma rero ku bwanjye urucanco wakora mu Burundi ngo urucanco rudasaba kubikwa ku bukanye bwinshi cyane rudasaba gukanyishwa rwose naye handi incanco zose zirafise ingaruka imiti yose muri rusange irashobora gutera ingaruka mbi ariko hari n'umuntu ararabisha yokiza nubwo ingaruka mbi zishobora kuba zihari rero ntanze urucanco ku bantu benshi ndoba nkibije benshi kumbure ko hashobora kuba hariho abugira ingorane mugabo abagira ingorane boba bake gusumbya abokira nuko umuntu yiyumvire ariko ku rucanco twakoresha n'urucanco rudakeneye gukanyishwa cyane mugiye kuraba ari incanco ukuntu bazibika bigenda bitandukanye.
Murakoze cyane rwose kuri izo nyishu. Turi kumwe kandi na James undi munywani radio Ijwi rya Amerika. James mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe James?
Na mahoro n'amahoro.
Muri hehe?
I Bujumbura.
Murafite ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga kukiza COVID-19 tufise abahinga bakomeye cyane rwose bakurikirana ibijanye n'icyo kiza. Turi kumwe na Docteur Sylvain Nzeyimana, tuba turi kumwe na Professeur Lionel Ndayiragije. Duga ku ijambo ikibazo icyumvira.
Ego ikibazo cya mbere nge ngire ndababaze hano mu Burundi iwacu nibyo ikiza cya corona virusi kirahari ariko turiko turaraba ukuntu mu bindi bihugu bandura n'ukuntu cyabahitanye siko iwacu biri baravuga yuko mu Burundi kimaze guhitana abantu batandatu kuva gitanguye icyo bitigiri kimaze n'ibindi bitigiri bishangira ngo bitari bike bamaze kwandura ariko benshi barakira naci ndabizi namaze ko na benshi nk'imitsi wasanga bamaze gukira ndabazi turabana turagenda n'abagenzi inshuti zitari nke barabigwaye barakize nsamutubwira igituma mu Burundi batandura cyane ndiko mvuga mperereye igituma mu Burundi batandura cyane nka za Amerika be baravuga yuko ari indwara iva ku isuku rike ahenshi niko bavuga ariko tugiye kuraba cyangwa usanga iyo Burundi atasuku turusha tutegeze n'isuku riba ryari za Amerika mu Bufaransa za Itali n'ahandi henshi muri bya Burayi biteye imbere n'abantu bafite isuku cyane ariko iwacu bakatubwira dukoresha udupfukamunwa ntituramukanye yego batubwire igituma nk'icyo mbega ku isi ho bahariho igihugu itegetse ishikamwo murakoze
murakoze James ikibazo tugihe ubwambere na mbere professeur Lionel Ndayiragije duga kujya mu mukanya gatoya cyane
yego ego ikibazo nyamukuru ni icy'ibikoresho cyo gupima aho ariho ico kiracyari kibazo mu bihugu byinshi ngira no mu Burundi barabashikirije ibikoresho byo gupima ariko kenshi no mu mico yacu umuntu aja kwipimisha ariko yamaze kuremba njyo bituma naho ibitegerezo bari bike kenshi byo barabantu bameze nk'abarembye bakavuga reka mpe kuja kurabisha ariko hariho benshi bashobora kuba badashobora no kuja kwipimisha canke kubera bashobora no kuba batinya kubera n'umugambi wa sinandura sinandukiza umuntu ashobora gutinya kugenda yamaze kurwara njyo bituma ibitegiri birashobora kuba biboneka ko ari bike ariko igikuru nuko corona ihari nuko ingingo abantu bose bakwiye kuzikurikiza nkama bakagerageza kuyigwanya cyane cyane nk'ubu henshi ku isi abamaze kuronswa incancu cyanke bafashe n'ingingo zikomeye aho bitanguye kugabanuka bobo ubutunzi basubiye gutangura kugaruka aho hoba ingorane n'igihe mu bihugu bimwe bimwe nk'uko ko mu Buhindi ibintu byokomera kandi ibindi bihugu biriko birazamura ubutunzi ugasanga ubukene koroni iragarukanye ubukene irongereje ubukene njyo bituma ubu hariho n'imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu abantu rero bakwiye no gufata izo ngingo za ruhasha zo kurwanya korona aho bari hose naho boba babona ngo bitigire bihari n'ibike ni byiza bigumya ari bike ariko nibibandanye byiyongera abantu bagerageze bafashe bakati ingingo zo kuyirwanya ntiyongerekane kuko ibitaro byorengerwa
igome Dr. Sylvain Ndayizeye namwe mbwira icyo muvuze kuri icyo kibazo kibajijwe na James
icyo kibazo cya James ikibazo kirashe ati mbega ni kubera iki ahandi bakarirya twebwe gushika ubu tukabona benshi baragwara hari abagwara bagakira hanyuma cyane cyane abitaba Imana bakira amaze kwitaba Imana abantu batandatu ni ukuri ni ikibazo najye mpora nyumvira kandi sinatsinzwe gace byenyine ni ikibazo nibaza yuko bisaba yuko abantu bazocicarira kuko twarabonye byaragaragaye yuko abantu bagwara mu Burundi ari bake abantu bitaba mu Burundi ari bakenye kandi atari uko turushije uburyo bwo kwikingira abandi bantu bose yego ariko icyo navuga ni uko twebwe ingingo twafashe zagenze neza icyo nicyo kiboneka ni ukuvuga ingingo zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu zabaye ingingo zo uko byaciye bigaragara yuko zagize icyo zifashije ariko kumenya igituma n'ukuri si izo ngingo zonyine kumvure hariho abashakashatsi bamwe bavuga yuko hariho mu mubiri w'abanyafurika cyane cyane harimo amantikoro ibintu birwanya amainfekisiyo bitumwa n'uko abanyafurika bakunda kurwara amainfekisiyo aterwa n'izindi coronavirus atari ijya covid 19
COVID-19 mugo hari zindi coronavirus aba zagikanwe zihari muri Afrika zaza ziratera ama gripe kandi cyane mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kw'icyenda bigatuma rero igihe haza COVID-19 imibiri yacu yari isanzwe ifisha abasoda bakinga kuri coronavirus hari abavuga ko byo bari yizi ariko harakane ubushakashatsi mu by'ukuri ntawe bituma neza bakinga kurusha abandi
ndabona kanya kariko karihuta mu ntango twavuze ko leta z'umwe za Amerika ishyamwe OMS navyo nyene byagabishije abanyagihugu cyane cyane muri iki gihe ikiza cha corona kiriko kiragabanuka kiba yoshira hamwe na leta z'umwe za Amerika bigagabisha abanyagihugu rero kugira ngo ntibafate iminenegwe icyo kibazo babandanye bikingira impano mu tanga Dr. tukiri kuri wewe nyene Sylvain Nzeyimana impano mu abanyagihugu ni nkizihe mu kanya gato cyane gose umuntu tumwe
impano rw'abanyagihugu mu kuguma bumviriza amakuru avugwa hirya no hino ku byerekeye COVID-19 mu kuguma bazirikana ingingo zafashwe zo kugira ngo dukingire ikingire uwo mugera kwambara agapfukamunwa iyo muri mu bantu benshi gukaraba n'amazi meza n'isabuni aho uronke akabyo hose hanyuma kandi kugenda kwipimisha wumvise ufise ikimo ufise ibimenyetso by'iyo ndwara ahanini ni ibyo bintu bitatu
namwe Professeur Lionel ndayiragije akamu motera abanyagihugu muri rusange kugira ngo naho ibitigiri by'abantu icyo kiza gihitana naho bitigiri zaje kwa muganga mu bitaro biko biragabanuka akamu motera nakahe impano mwoha abanyagihugu muri rusange ni hize
ego abanyagihugu nashaka kubanza kubaremesha naho ibihe bigoye gose muri ibi bihe iki kiza cha coronavirus bimaze igihe kirekire urumva abantu benshi bimaze kwarohisha ariko ni bobandanya bagerageza kuyigwanya aho bari hose umuntu wese ahari ku rwego rwiwe kuko umuntu wese yikingiye aba yikingiye ubuzima bwiwe abakingiye ubuzima bwabo b'umuryango wiwe eka abakingiye n'igihugu abantu rero babandanya izo mpanuro zo kuyigwanya hanyuma ndibaza yuko imyaka izoza iki kiza gishobora kuba cagabanutse cyane ku isi cyane hamaze no kuboneka incanco nyinshi ku isi abantu bakazishikirizwa eka n'imiti ariko muri iki gihe ibintu bitarashikirizwa hose abantu kugwega aho bari hose bakwiye kubandanya bafata bagira ubufukamunwa birinda ahantu hari abantu benshi kandi babandanya bakurikiza impanuro z'abaganga
mu masegonda makeyi Dr. Sylvain Nzeyimana impanuro musangira n'abandi baganga nkamwe impanuro musangira n'abantu bose barongoye abanyagihugu ni hize mu kanya gato cyane gose amasegonda 30
ego impanuro noha abaganga nzibanje no kuguma bararika abagwaye baronka babaha impanuro zo kugira ngo bikingire COVID-19 ariko cyane cyane bayingingo nubaha impanuro zo kwikingira cyane cyane kuko biragaragara yuko iyo habaye igitero nk'iki cy'indwara nk'iyi abaganga bari mu karigwa abaganga hamwe n'abafasha baba abaforoma cyangwa abandi bakorera kwa muganga icyo ni kimwe hanyuma ku banyagihugu muri rusange ni ugukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga cyane cyane ku byerekeye kwikingira COVID-19 hanyuma kandi kujya kwipimisha ikindi kintu basaba cya nyuma abantu bareke kuza bariha imiti batandukanye na muganga kuko twarabonye yuko abantu bagenda mu mafarumasi bakagura imiti bagashaka kwivura abantu boye ahubwo biture amavuriro yumvise ibimenyetso
Dr. Sylvain Nzeyimana Mwambawe Dr. Sylvain Nzeyimana Professeur Lionel Ndayiragije ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane cyane muri iki gihe icyo kiza naho kiriko kiragabanuka mu bihugu bimwe bimwe hari ibindi bihugu nk'uko mwabivuze mu Buhindi kisa n'icihaye inkumbi turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika impanuro mwatanze ni impanuro zikomeye cyane gose turashimiye kandi n'abanywanyi bacu bi radio ijwi rya Amerika Ephraim Twagirayezu Venant na Innocent na James abo bose ba hamagaye bagabaza ibibazo bihambaye cyane rwose ikabagahabwa n'inshu n'abashinga ntahe bose twari kumwe turabashimiye mwese turashimiye n'abanywanyi bose bi radio ijwi rya Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.